Mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 26 z'ukwezi kwa 12 mu 2017. Imvo n'imvano y'uyu munsi yibanze ku ivugurura ry'itegeko nshinga ry'u Burundi ryatangiye gushyirwa mu bikorwa ku itariki 12 z'uku kwezi, ubwo Perezida Petero Nkurunziza yatangaje ku mugaragaro umugambi wa leta ye wo kuvugurura itegeko nshinga ryatangiye kubahirizwa mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2005. Iryo tegeko nshinga ryateguwe hisunzwe ibyagezweho mu masezerano y'amahoro y'Arusha yarangije umwiryane ushingiye ku moko waranze icyo gihugu cy'u Burundi kuva cyabona ubwigenge mu 1962. Leta y'u Burundi iravuga yuko ishaka kubahiriza ibitekerezo byatanzwe n'abarundi mu manama yabaye hirya no hino mu gihugu yateguwe n'akanama k'igihugu kari gashinzwe kuvugurura itegeko nshinga ry'u Burundi. Nyuma y'imyaka 12 rero itegeko nshinga cyangwa se ibwirizwa shingiro ritangiye kubahirizwa, leta iravuga yuko abaturage bumva ko hari ibigomba kuvugururwa. Mu ngingo zishobora kuzahinduka harimo ikiringo cy'umukuru w'igihugu gishobora kuva ku myaka 5 kikajya ku myaka 7, imyaka mike umukuru w'igihugu agomba kuba afite ikava kuri 35 ikajya kuri 40, gushyiraho umwanya w'umushyikiranganji wa mbere, kugira icyegera cy'umukuru w'igihugu kimwe kidasangiye ubwoko cyangwa se ishyaka n'umukuru w'igihugu, kuba umukuru w'igihugu atarigeze agira cyangwa se ngo aba afite ubwenegihugu bw'ikindi gihugu n'ibindi. Leta y'u Burundi iravuga yuko ibizahinduka bigomba kwemezwa n'amatora ya kamarampaka azaba mu kwezi kwa 5 umwaka utaha. Akanama gashinzwe amatora mu Burundi karavuga yuko amashyaka yose azahabwa iminsi 14 yo gusaba abayoboke bayo gutora yego cyangwa se oya. Nubwo icyo gihe kitaragera, hari abatavuga rumwe na leta bamaze kugaragaza yuko badashyigikiye yuko haba amahinduka cyangwa se ko uburyo bwakoreshejwe bunyuranye n'amategeko y'u Burundi. Bavuga yuko ari amayeri ya leta iyobowe na CNDD-FDD yo kugira ngo ibone uko Perezida Petero Nkurunziza yaguma ku butegetsi nyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2020. Ibyo byose imvo n'imvano yabizirikanye ikaba ariyo mpamvu yahaye urubuga impande zombi. Abatumire bacu ni Pierre Clavenda Yicariye, umukuru w'akanama gashinzwe amatora mu Burundi, Jean de Dieu Mutabazi wo mu ishyaka Radebu rishyigikiye yuko ibwirizwa shingiro rihinduka, Sibomana Tassien umuvugizi wa Iprona itemewe n'ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu akaba ndetse ari no mu Runani Amizero, bo ntibashyigikiye yuko ibwirizwa shingiro rihinduka. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Felenga Kwaya.
BBC gahuza miryango I Bujumbura ni kuri FM 92.2.
Mbere yo kujya ku batumire bacu, reka mbanze mpijambo Primeri ku Magenge abanze atubwire ibikuru bikuru mu byahindutse muri iri tegeko nshinga rishya ry'u Burundi.
Aho umukuru w'igihugu yahora atorerwa ikiringo cy'imyaka 5, ubu azatorerwa ikiringo cy'imyaka 7 kandi agashobora gusubira kwitoza. Ibwirizwa rihasanzwe rivuga yuko atawurenza ibiringo 2. Muri iryo bwirizwa rishasha ikizoba kitemewe ni kurenza ibiringo 2 bikurikirana. Mwibwirizwa shingiro rya hahora byasabwa yuko witoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu aba afise kuva ku myaka 35 y'amavuko, iryo burisaba kuva ku myaka 40 kandi uwitoza akaba atabundi bwenegihugu yigeze agira atari ubw'u Burundi. Ibwirizwa shingiro rihasanzwe ryategekanya yuko inama nshingamateka na nkenguzamateka zishobora gukura umukuru w'igihugu mu gihe akoze ikosa rikomeye akoresheje ububasha bwiwe nabi canke ari y'igiturire. Mu nteguro nshasha ivyo ntabirimwo, hasigaye ingingo ivuga yuko gusa adashobora gukurikiranwa mu bikorwa bijanye n'amabanga yiwe kiretse akoze icaha co guhemukira igihugu. Ivyo navyo bikaba biri mu bubasha bwa sentare y'ikirenga ico bita mu gifaransa haute cour. Aho umukuru w'igihugu yahorana ivyegera 2 ubu azoba afise kimwe badasangiye ubwoko n'umugambwe kandi agenye mu batowe. Ahubwo hategekanijwe ikibanza gishasha cy'umushyikiranganji wa mbere uwakazoba ariwe ajejwe imirimo ya leta azogenwa n'umukuru w'igihugu. Iyo nteguro ntacivuga ku bwoko cyangwa umugambwe azova mugereranije n'umukuru w'igihugu. Integuro nshasha ivuga yuko atamurundi n'umwe ashobora kurungikwa mu kindi gihugu gucirirwa y'urubanza. Ingingo ihasanzwe yo yavuga yuko byashoboka gusa mu gihe akurikiranwa n'urwego mpuzamakungu ku vyaha vya jenoside, ivyaha vyo mu ntambara canke ivyaha bikorewe izina muntu. Mugutora amategeko hahora hakenerwa abashinga amateka babiri kuri batatu no kuvuga hafi 66% kugira ngo itegeko ryemezwe ubu hazosabwa umwe kuri babiri barenze ku umwe no kuvuga 51%. Mungingo fata kibanza imbere yuko hajaho inzego zitowe hakurikijwe iyo bwizwa shingiro rishasha mu 2022 inzego zihasanzwe ziguma ku butegetsi.
Arakoze premier ku magenge reka noneho tujye kubatumire bacu mere kuri Pierre Cravenda yicariye ukuriye akanama gashinzwe gutegura amatora mu Burundi. Bwana ndayicariye watubwira uko iki gikorwa murimo muragitegura
muri uyu munsi turiko turavugana no kubwira ko umugwi seni watanguye gutegura ico gikorwa ubwa mbere turiko turakorana n'amashirahamwe twifuza ko yoduherekeza mu kwandika ibitabo dukoresha iyo tugiye mu gihugu hagati kwandika abifuza kuzotora. Tumaze kugira inama zibiri, abanzi bamaze kugira inama zibiri n'amashirahamwe afise ubuhinga bwo kwandika ubicishije muri za mashini ziharawe bita ordinateur, imashini nyabwonko. Abo nabo bakaba basabwa nibabishobora kudufasha kwandika urutonde rw'abazo kwifuza gutora n'ibikorwa bijanye n'icyo gikorwa gushikaho turonka urutonde ntabanduka rw'abazo kwifuza gutora. Ariko ibyo byose biba hamaze kuboneka abadufasha mu ntara imigwi y'igihugu mu ntara, hariho n'abadufasha mu makomine imigwi y'amatora mu makomine. No kubwira uyu mwanya turiko turavugana yuko ku munsi wa kane tuzokwirirwa turarondera dukurikije amazina yavuye mu migambwe mu madini mu mashengero mu mashirahamwe adaharaniye inyungu za politike eka abazodufasha kudukurikiranira icyo gikorwa mu ntara. Bamaze kuboneka bo mu ntara, amategeko abaha uburenganzira nabo bwo kurondera abadufasha mu makomine. Urumva rero yuko turategura tuvugana n'abantu bose bafite icyo bafasha, ariko ibyo byose ndabikubwira nkwibutsa icyo bamaze kumenyesha batwumviriza ko itariki 12 mu kwezi kwa Kigarama igitega muri komine Bugendana umukuru w'igihugu niwe yatumye tutangura gukora ibyo byose tubikoze ku mugaragaro.
Kigarama ku Banyarwanda batwumva ubwo ni ukwezi kwa 12.
Ukwezi kwa Kigarama mu Kirundi ni ukwezi kwa 12 niko turimwo, naho itariki ntabanduka itaramenyekana. Tubona ko ayo matora ashobora kuba mu kwezi kwa 5 umwakuza.
None mwisunze iki kugira ngo mubishyire mu kwezi kwa 5 ntimushyire w'itariki?
Urakoze kubaza icyo kibazo kuko kiratomoye. Nanjye ndaguha umuco utomoye nimbwira Abarundi. Uyu mugwi ndongoye witwa seni ni ukuvuga umugwi w'igihugu wigenga ushinzwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu. Mu bisanzwe wari kumara icyo twokwita igihe cyawo manda itariki 5 z'uku kwezi kwa Kigarama uyu mwaka turimwo. Inzego z'igihugu zaravyize zibica hasi hejuru ziyumvira ko uyu mugwi uriho uno munsi ndongoye, kuretse ko gushiraho bashasha byari gushoboka. Leta inzego z'igihugu zavuze ziti uyu mugwi uriho uno munsi tuwongeye amezi 6, ni ukuvuga yuko bakubwiye yuko bisa amezi 6 uca winjira mu gitabo kigenga amatora ukaraba ibwirizwa shingiro ririho ugacutangura guharura ukavuga uti ko bampaye amezi 6 yiyongera kuri manda nari mfise, ucuhera ku kwezi kwa nyuma kwa 6 ukamanuka ukaza kwa 5 ugaca wiga ibikorwa byose bikenewe cyane cyane bikurikije amategeko. Itariki uyu munsi tuvugana twabonye ko itorenga ukwezi kwa 5. Kubera iki? Hariho kugura ibikoresho, hariho kwigisha abakozi ba seni na sepi, no kuvuga imigwi idufasha mu ntara. Kandi niyo hageze amatora hari imisi yo kwitwara ariko imbere yuko amatora aba hariho kwandika abenegihugu bifuza kuzotora cyane cyane nkibuka nkakwibutsa ko hageze kwandika mu bitabo ubimanukana ukavyandika muri za mashini nyabwonko gushika uronka rutonde nabanduka ururose ku rwego rw'igihugu no kuvuga ubuzi yuko abiyandikishije bangana imiliyoni zine cyangwa zitatu n'igice ubunya ibikoresho keneye ibiro by'amatora nyine bizongana mu gihugu no mu mahanga dufise ibiro biduserukira kuko abarundi baratora mu mahanga urumva ko ari biharuro byinshi bimwe biraba amategeko ibindi bikaraba uburyo bw'ibikoresho ibindi karaba ubuhinga nta na kimutaraba mu gushinga itariki cyangwa ukwezi amatora aberamwo ariko mbere yuko itora haraba kwiyamamaza abashaka kuvuga ego cyane bagashigikira oya urabaha iminsi 14 iri mu mategeko kugira biyamamaze ibyo biharuro rero nuko tubiharura turaba amategeko tukaraba ubuhinga tukaraba ibikoresho tugura mu gihugu no hanze tukaraba aho bishikira hanyuma tukavuga tuti leta yaduhaye amezi atandatu yandi nico gituma tuvuga tuti ziza ayo matora zwa mu kwezi kwa gatanu kuko iminsi novuga ya nyuma yo kwa gatanu tuzaba turiko turashikiriza icegeranyo cy'ingenda ayo matora azoba yagenze mu gihugu
no kuvuga haramutsari igihindutse bikaba byarenze ukwezi kwa gatanu uyu murwi wanyu ntabwo washobora gutegura amatora
igihugu cyama gifise ububasha bwo gufata ingingo zibereye nicyo gituma nakubwira ni none ntiwumvise ko igice cyangwa igihe cy'iyi komisiyo ndongoye cyaheze iyo bikenewe barashaka kongera kw'amezi abiri cyangwa atatu ibyo biri mu bubasha bw'inzego z'igihugu ari mu Burundi cyangwa ari no mu bindi bihugu
hanyuma iyo minsi watubwiye 14 abashaka kwamamaza yuko batora yego cyangwa se oya bazagira ni iminsi 14 mbere yuko amatora aba
iminsi 14 bayita iyo kwiyamamaza mu gifaransa bita campagne electorale imbere yo kwitora riba haraba iminsi bita yo kwiyumvira no kuvuga hagati y'iyo minsi 14 n'umunsi w'itora haraba amasaha 48 yo kwiyumvira mbega unigishijwe oya canke ego jewe munyagihugu nifuza gutora nzotora iki ibyo biri mu mategeko agenga amatora nijo dukurikiza hanyuma hari ikibazo umuntu yibaza ati mbega iryo tora ritandukaniyehe n'ayandi umugeni bashima cyane bakagaya nibwirizwa shingiro integuro shasha urumva ko ritandukanye n'ayandi matora usanga biyamamaza aribo bakandida
ni ukuvuga abantu bazagenda bafite urupapuro rumwe gusa rwo gutora yego cyangwa ya
mu biro by'amatora muri ka kazu k'amatora uje gutora baraguha icyo twokwita amakarata yo gutora bulletin de vote imwe yanditse ko oya iyindi yanditse ko ego iyo utoye ego harahushira iyo utoye oya harahushira biraheze ku mugoroba baraharura mu gihugu cyose hanyuma bakaraba mbega ni oya yasumbije ego cyane ni ego yasumbije oya ibyo nibiharuro bijanye n'amatora bisanzwe
ibyo nabyo bikaba mu minsi ngahe
wese abakozi bacu iyo bakoze neza mu byo maze kubona mu matora uyu mugwi ndongo uyu maze gutegura yo mu myaka iheze twatevye gose mu minsi ibiri tatu tuba twamaze kumenyesha ibyavuye mu matora mu gihugu hagati abo mu mahanga aho dufise ubuserukizi barabiturungikira bicishije mu buhinga bunyaruka usanga iyo twatevye gose ari iminsi itatu
Hanyuma imbere yuko njya kubandi ibyo byose wandondoreye mugikeneye kubanza gutunganya kugira ngo mumenye neza ibikenewe byari byo harimo n'ikibazo cy'amafaranga muzakenera kugira ngo mushobore gutegura aya matora. Ubu iki cyemezo cyo gufata kwezi kugiye bizabera ntago mwabifashe mwihuse kuko hari ibintu byinshi cyane tubwiye mutari mwamenye igihe bigomba kuzabonekera.
Icyo kibazo cyawe kirahambaye ariko umuco woroshe kumva. Leta yari iteguye, igituma yiteguye nuko ariyo leta nyene yashizeho wa mugwi wiga ivyo hinduka mwibwirizwa shingiro ry'uno munsi dufise. Urumva ko tawogira ubugeni atateguye ibikenewe uburyo bw'amatora buzova mu kigega cha leta.
Reka noneho tujye kwa Tasien Sibomana. Tasien Sibomana, mwebwe bamaze kuvuga yuko iki gikorwa kigiye kuba, mwahise mumera nk'ababyamaganiye kure, niki kitabanyuze?
Twebwe hariho ibituma bitatu bidutuma tutaje narwo n'uwo mugambi w'ubunyanyiri bw'izashingiro. Ubwa mbere hoho nuko muzi ko ibwiriza shingiro rigenga Burundi ubu ari kimwe mu bice bihambaye bigize amasezerano y'amahoro ya Arusha. Ayo nayo mukaba muzi ko yavuye kure, akaba yumvikanywe ko n'abanyapolitiki bose mbere n'imigwi yari yafashe ibigwanisho mu gusinya amasezerano yo guhagarika ingwano yabanje kwiyemeza yuko izokubahiriza ayo masezerano. Akaba muzi ko yasinywe Abarundi bari Arusha bahagarikiwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu, tutibagiye mbere n'abakuru b'ibihugu bamwe bamwe b'ibihugu bigenzi n'ibihugu bibanyi. Kuzinanya rero ibiriza shingiro utabajije abo bose yabigaragaje yuko intumbero yarusha ubuciye kubiri nayo. Icya kabiri
kuri iki cya mbere aho bitandukaniye n'amasezerano y'Arusha ni hehe kugira ngo abatwumva babyumve?
Ugomba ndabigire ko ni byinshi, reka ndabice ku masomo.
Vuga bike bike.
Ubwa mbere rero kuri icyo kikiringo bahereye ko mu masezerano y'Arusha biranditse neza ko atamukuru w'igihugu cy'u Burundi akirenze imyaka cumi. Ni kuvuga banditse mu bizashingiro ko ari ikiringo cy'imyaka itanu, acamara imyaka itanu asubiye kwitoza akamara indi itanu akabahejeje. Ubu barishize ku myaka ndwi, urumva bamaze kwinjirira nk'uko bavuga mu Kirundi amasezerano y'Arusha. Ibihambaye kandi murazi ko amasezerano y'Arusha avuga ko umukuru w'igihugu mu mabanga yiwe afashwa n'ivyegera vyo bibiri, bakaba bamenyesha ko icegera ca mbere batava mu mugambwe umwe kandi bataba basangiye ubwoko n'icegera ca kabiri, kandi bakemeza yuko ari wacajejwe abajejwe ibijanye n'intwaro na politiki. Icegera cya kabiri nabo akabajejwe iby'ubutunzi n'imibano. Mugabo ubu muri integuro yabo bavuga ko umukuru w'igihugu azofashwa n'icegera cya mbere, icegera ciwe berekana amabanga n'amake yajejwe mu ibiriza shingiro, bagacaje bashyiraho umushikiranganji wa mbere ari we azobazwa ibikorwa bya leta byose. Uca mwumva kandi wazova mu mugambwe umwe n'umukuru w'igihugu. Icya kabiri, mu gutora icyo cegera cya mbere ntazabaza umugambwe waronse 5% gusa, naho byanditse kandi naho byanditse nk'uko byahora mu ibwiriza dufise ubu yuko uwo muntu azova mu mugambwe usanze benshi bawugize ari mu bwoko bw'abatutsi. Icya gatatu, mu nama shikiranganji kare mu gutora abashikiranganji umukuru w'igihugu yabaza imigambwe bavamo bakamuha amazina umuri iyo nteguro siko bizogenda, bigaheza rero n'umukubakura bikagenda uko nyine. Icyo rero igituma navuze gihambaye ni cyerekana ko bimwe byo gusangira ubutegetsi byafuswe mu masezerano y'Arusha aricyo kintu bari basabye, bica bifatana n'iki kindi. Gusubira kugabanya ibitigiri bisabwa mu gutora amategeko haba mu nama nshingamateka no mu nama nkenguzamateka kare byahora bibiri bya bitatu, none bagize 50%, naho nyene babitabye inama si ukuvuga 50% ahongeye ko rimwe yabagize inama shingamateka iyo yambewe nabaze babitaje inama canke abato abatumye abarungitse procuration. Murumva rero umugambwe uzaba wakize aho yari 51% kwijana wundi ukaronka 48%. Uwo mugambwe wa 48% ntacuze bazaga mu rutunganywa y'igihugu mu itorwa ry'amatora. Muca mwumva rero ko ya ntwaro yari yasabwe mu masezerano yarusha yuko n'inkeho zo za politiki inkeho zo za moko sogira icyo zibajijwe mu itunganywa y'igihugu kugira amategeko atogwe atunganiriza bose atanya gupfa nanya gukira bahejeje kubisenya. Icya kane mu byo bihambaye baravuga ko kare inama nshingamateka n'inkenguzamateka bashobora gukura umukuru w'igihugu mu gihe akoze ibyaha bihambaye nk'iby'ibiturire haute trahison n'ibindi. Ubu babikuyemo gisha cyerekana yuko umukuru w'igihugu azokora ibyo ashatse. Hanyuma ikindi murazi yuko mu masezerano y'Arusha inzego z'umutekano ari zitatu, hari igisirikare, hari igipolisi, hari n'urwego rw'iperereza. Ubu rero urwo rwego rw'iperereza barukuye muri izo nzego zitatu cyerekana yuko rutazoba ari urwego rukontorerwa n'inama nshingamateka cyangwa n'inkenguzamateka, haba mu mirimo yago haba no mu mafaranga ruzokoresha. Hari ikindi kuvuga yuko atamurundi akirungika hanze guhanigwayo mu gihe yakoze ibyaha bihambaye nk'ibyaha by'agahomerabunwa zavyo mu ntambara izaha zihonyabwoko. Ibi bisigura ko kudahana ibyaha bigiye gusasira indavu, bisigura ko ubu Burundi ntibuvuye muri CPI gusa buzoca businyura no muri ya konvensiyo y'igihumbi na 1948 itegekanya gukinga no guhasha ibyaha by'ihonyabwoko, ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'agahomerabunwa. Bisigura ko Uburundi butagihana ahantu inkozi z'ibibi n'ibihugu twasinyiranye amasezerano icyo bita accord d'extradition. Bisigura ko dusomye ibibanditse ko Uburundi butagifise ikibanza muri cya gipolisi mpuzamakungu Interpol. None ibyo ga mwumva amasezerano y'Arusha asigaye hehe? Aha mu guheraheza hari ikintu gikomeye bavuze bati inyuma y'imyaka itanu sena izo ifise ububasha bwo kwihweza ko ryaserukirwa rya moko mu nzego za leta, haba mu nama nshingamateka, mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka, mbere no mu butungane, ko izohe zikaraba yuko bigikenewe cyangwa bikenewe. Tukaba tuboneye integuro uko imeze, uzosanga umugambo uri ku butegetsi amategeko ariko arategurwa kugira wiharize ivomo iby'intwaro y'igihugu. Iyo sena rero abahendwa ntibahendwe izoca ifuta n'ibyo by'iserukirwa ry'amoko muri izo nzego. None kamumenyesha makuru cyangwa abatwumviriza aha iyo nteguro mwumva isigaje iki mu byo amasezerano y'Arusha yari yarategekanije?
Reka tubaze na Jean de Dieu Mutabazi, urumvishe ibintu Tasien Sibomana adondaguye, kandi wowe uri mu bashyigikiye yuko iri bwirizwa shingiro cyangwa se iri tegeko nshinga ryakosorwa muri ubwo buryo, urumva ibingibi Tasien Sibomana avuga bidafite ishingiro?
Hariho ibintu bitari bike kuva kera tutumvikana ko igihe twari mu masezerano y'Arusha, murazi neza yuko amasezerano y'Arusha yaganiriwe hagati y'impande zibiri, uruhande rwari rwatembagaje ubutegetsi 93 rwari ruserikiwe n'abaporona harimo na Tasien Sibomana nyene, na twebwe ico gihe twari muri Frodebu ni twebwe bari bakuye biciye mu gikenye. Mugabo ya masezerano y'Arusha twarayaganiriye turayumvikana ko mugabo rero abo bari batembagaje ubutegetsi harimo aba batasiano uyu munsi, harimo benshi muri bo batanyuzwe nayo masezerano y'Arusha, arico gituma bake bagenda barasinya n'ibintu bita ama reserve. Twe tumaze gutatu yashize ku mukono mu bihumbi bibiri mu bihumbi bibiri na kane na gatanu twarasuye kandi turaganira kugira ngo turabe ingene ibyo twumvikanye mu masezerano y'Arusha byoza mu ibwirizwa shingiro. Niho rero abo nyene batasiano bagarukana yuko abatutsi inkewa bari muri Frodebu n'abari muri Iprona batangana, bazana icyo bise icyo gihe imperekeza. imerekeza nukuvuga nico gutuma asubiye kandi kukigarukana uyu munsi kandi twari twaramwumvise yuko amoko yose arashobora gusangira ivyumviro mugabo umuntu ntaca ata ubwoko bwiwe ngo nuko agiye mu mugambwe ugwiriyemo abahutu cyangwa ugwiriyemo mu abatutsi ico kintu rero urya ntaco twigeze twumvikana ko nico gutuma asubiye kandi kukigarukana twaratwaye ibwizwa shingiro mu 2005 turabaza abene gihugu abane gihugu baraheza bararaba baracekangura baheza baratora iri bwizwa shingiro mugabe iryo bwizwa shingiro twaye dufise byari bujyamo ninenge ninenge kandi yari irimwo yari yerekeye ingingo ya 96 ivuga ivyerekeye ibiringo murazi neza yuko umenyesha makuru uribuka yuko ejo bundi mu 2015 iyo ngingo yarabayisomye nabi bakananka nuko bahanurwa bakurikiza ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwiriza shingiro nukuvuga rero yuko naho dufise iri bwiriza shingiro
none se iri ricyashya subu iki ngiki riragikemuye
biragikemura kubera uyu munsi didanditswe ko neza gose yuko umukuru w'igihugu atogwa kabiri gusa kubiringo bitarenga imyaka 7 nukuvuga yitoza kabiri nukuvuga rero kuvyerekeye ico twa twarumvikanye yarusha yuko umukuru w'igihugu adashobora kurenza inshuro 2 cyarubahirijwe
ariko nanone hari igisigaye kijyane cyane cyane n'umukuru w'igihugu ubu ngubu iri tegeko nshinga rishyashya ritavuga niba ashobora kuziyamamaza cyangwa adashobora kuziyamamaza
nico nagira inzeko hari ikintu burya bita superstructure nukuvuga abantu batatu bari hejuru ya executive nukuvuga bari hejuru ya leta numukuru w'igihugu icegera cya mbere hanyuma n'icegera cya kabiri mugabo muri abo batatu bose burya umukuru wa leta yahora ari umwe wenyine ugasanga rero bamugiye nka ico bita motion de défiance cyangwa nuje motion de censure bosanga batembagaje leta ariko gituma rero iyo superstructure bayisubiyemo neza barayigorora kugira ngo habe umukuru wa leta nukuvuga umushikiranganji wa mbere habe kandi n'umukuru w'igihugu ivyo bifasha iki biza gutsimbataza ikibanza cy'umukuru w'igihugu bikongera kandi bigatuma inama nshingamateka ishobora kuvuga ati uyu mushikiranganji wa mbere akora nabi bagaheza bakamubogoza bakabwira umukuru w'igihugu ati shigira iyindi leta uyu munsi ntizashoboka
ariko ntago uransubiza ikibazo cyanjye
gisuremo neza
nabajije ni iyi ngingo utubwiye 96 ivuga ku biringo ko abafite amakenga baravuga nta kivuga ku mukuru w'igihugu uriho ubu ngubu niba afite uburenganzira bwo kongera kwitoza cyangwa se kwatabufite
oya icyo kibazo cyo kubera gushika uyu munsi ntituramenya yuko ego ari izotsinda cyanke oya ari izotsinda aricyo gituma rero twororera tukabanza tukaronka ibwiriza shingiro
si yego cyangwa oya ni ibiri mu ibwiriza shingiro ryarasohotse buri muntu wese ararifite nta kintu kigaragaza yuko umukuru w'igihugu uriho ubu ngubu yabuzwa kujya kwiyamamaza
mbega ntuzega kwaya gushika uyu munsi no kubaza uwo umugambwe CNDD izoshira imbere wo mumenya gute ushaka twishure ikibazo kandi twovuga yuko ataragira gushika uyu munsi ntituramenya abantu bazokwitoza mu bihumbi 2020 niyo nyinshi jewe nshobora kuguha mugabo rero ku bintu mugenzi wanje Tatiano yavuze nomwibutsa neza yuko ajya amasezerano y'Arusha tumaze kuyasinya mu 2000 twarasubiye turayaganira ko imbere yo kugira ibwiriza shingiro mu 2005 uyu munsi rero kandi tumaze iminsi turiko turaganira nukuvuga rero amasezerano y'Arusha twarayasinye kandi gushika uyu munsi umutima wayo ubandanya wubahirizwa gushika uyu munsi turiko turavugana no mu nteguro y'iri bwiriza shingiro buca abene gihugu batora cyangwa bakanka umutima w'amasezerano y'Arusha urubahirijwe rwose cyane cyane ko ari ikintu twumvikanye ingingo y'299 abatari bake barayazi yuko ibwiriza shingiro ntirishobora guhinduka mu gihe byoza gukomakoma umwe bwa ubumwe bw'abarundi. Uyu munsi rero ubumwe bw'abarundi burubahirijwe biraseruka neza.
Ariko arimo aravuga nk'iki kiringo cy'imyaka 10 cyangwa se 5 bashyize kuri 7 ikaba yava ku 10 ikajya kuri 14.
None ico o wewe usanzwe uzi kujya nakubwiye amasezerano y'Arusha twarayasinye mbwa dusubira kandi kuyaganira ko imbere y'uko turonke bwirizwa shingiro. Uyu munsi rero abatari bake biciye muri wa mugwi CNDI umwe wagenda kuganira n'abarundi bose mu makomine yose mu maprovensi yose ukongera kandi ugahura n'abakozi ba leta abari mu madini abari muri yamashyirahamwe adaharaniza ibyiciro bya politike hariyo abantu bavuze bati bujya imyaka 5 ni mike icyo kintu bita bakunda kwita septennati imyaka 7 muri Senegal barakigize barasura barahindura mu Bufaransa barakigize no ngaha mu Burundi nuko kigerageza kubera bujya usanga imyaka 5 ari mike kandi amatora yamasaba uburyo bwinshi ariko bituma rero no mubabanye biwacu ngaha hari abakizanye nkaba niyumvira rero yuko
na ushatse kuvuga u Rwanda
nico gituma rero kubaza abarundi ati none mubona iki kiringo two kigira kirekire gatonya kubera amatora twara uburyo bwinshi kandi kugira ngo umuntu yatowe aronke umwanya ukugira ngo ashire mu ngiro ibyo abene igihugu babamutumye ico kintu n'ukuri nitwogifa si kintu kibi na gatonya kubera baramaze kukigerageza ahandi naye handi
n'iki ngiki iki arimo aravuga cyuko umukuru w'igihugu noneho azagira ububasha bwo kuba yahindura abashikira nganji atagombye kujya kumvikana n'amashyaka yandi ya politiki
ngo n'uburyo bwo kugerageza gusabikanya ubutegetsi uribuka neza uko iribwiriza shingiro byanditse uyu munsi bujya habaye yuko sentare ije ryo kubahiriza ibwiriza shingiro iraba neza n'ahandi n'ayamizera ari muri leta byari kugorana ko ajya tugasanga hari leta y'umugambwe umwe byarahatwe gatonya urashaka kubaze ariso gituma rero kuyisubiramo neza kugira ngo umukuru w'igihugu ashobore kugira icyo bita leta y'abateknisiye mugabo atari leta iraze cyane iza politike n'amajwi mu namashinga mateka icyo kintu ni kintu cyiza cyane uzorabe n'ahandi henshi barakunda kubigira bakavuga ati reka nimba umuntu ari mu wundi mugambi mugabo akaba afise impamyabushobozi cyangwa afise ububasha bukwiye reka tugende tumukure naho ko bari mu mugambi mutonya tumukure yo mugabo aze gufasha muri leta icyo cyumviro abantu batari bake no ngai Bujumbura bari gishigikiye cyane baragishima.
Hanyuma iki cyo cyerekeranye n'ibyemezo bifatirwa mu nteko nshinga mateka na nkengu za mateka bituma ubusugire bw'izi nteko zombi noneho busa nk'ubuhungabanye ku buryo ntago bazajya bakenera ibiharuro byari biri mu masezerano y'Arusha ibi nabyo urabona ari byiza.
Reka ndakubwire kujya nakubwiye nti amasezerano y'Arusha bujya asana yajyamiye abantu bashigikiye demokarasi abantu bashigikiye yuko hatwara umuntu yatowe n'abantu benshi haraje ikibazo icyumviro cyo bavuga ngo minorite de blocage sindi ngene ugihindura mu kintu cyangwa mu kinyarwanda n'ukuvuga ko naho muba mwagiye mu matora bajya abantu b'inkehwa bushobora kubaterana intambwe mu gukora programme yatowe batakwemereye ukamusanga rero abo bafise minorite de blocage nibo baguma bazibira ibintu. Uyu munsi rero kugisubiramo kugira ngo programme yashobore gutogwa n'abene igihugu ishobore kujya mu ngiro ico ni cyiza cyane naye handi uribuka neza batari bake mu inyuma y'2005 igihe abantu kubera bari bafite icyo kintu cya minorite de blocage inama nshinga mateka yarahatswe guhagarara igihugu cyagira kije mu ngorane ariko bituma rero icyo kintu cya minorite de blocage n'ukushaka ingufu n'ukukigabanya rwose kugira ngo bisunge barabe ingene programme iba yatowe na benshi ishobora kuja mu ngiro kugira ngo programme ije mu ngiro ni ukuvuga yuko haba hari ibintu byavuye muri leta bikajya mu nama nshinga mateka inama nshinga mateka nazo ikabitosora igaheza ikabishigikira iyo rero ingufu wazihaye abantu batsinzwe amatora kandi bakenya kubera bafise ubwo bubasha bwo guhagarika ibintu bita minorite de blocage ntushobora kubategekana ni nacyo gutuma rero twebwe twashigikiye rwose yuko ibyo bya minorite de blocage aho inkewa zizibira abantu programme yatowe ico kintu twasanze ari ciza kugisubira n'ukuvuga rero ko ibitigiri biri mu mwibwiza shingiro iri buca dutora bijya bitigiri nizo twe dushigikiye
nibi ngibi byuko nta murundi uzajya yoherezwa hanze kujya gucibwa imanza nubwo yabaregwa ibyaha bikomeye birimo ibyaha byakorewe inyoko muntu n'ibyaha byakorewe mu ntambara cyangwa se cyacya genocide ibi nabyo urabishyigikiye yuko abakoze ibyo batazajya bashobora koherezwa hanze nko mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha
iryo tegeko singa mu Burundi gusa ririho mu Faransa mu Birigi n'ahandi we ntiwimvire yuko ngaha igihe hari nk'umunyamahanga yakoze ikosa kugira ngo bamufungire ngaha ikindi gihugu cyazuvuga ati mutuzane tumuhanire aha iwacu ni nikuvuga muti umuntu ufise akabira ku Burundi azohanirwa mu Burundi n'ubutungane bw'u Burundi ivyo noneho hariho ububasha leta idateza kwikura n'ukuvuga n'ububasha bwerekeye ubushikiranganje bw'ubutungane ubushikiranganje bw'ukwivuna abantu cyangwa ubushikiranganje bw'igipolisi bene izo domene n'ukuzikomeza kugira ngo nazo zishobore gukingira abarundi
tasiye si umana urumva ibyo avuze ko ibi byose ntabwo bikoze ku mutima w'amasezerano y'Arusha urabivugaho iki
murakoze murabo nonga ari ibintu bibiri tutari twahejeje bituma tutemera igihe inyanyagwa ry'ubwiza nshingiro ikindi ni uko igihugu kiri mu ngorane zavuye kutumvikana nyine ku ikwirikizo ry'amasezerano y'Arusha n'ubwiza nshingiro ryabyawe n'ayo masezerano hanyuma hakavamo izi ngorane tumaze mu myaka ibiri irenga ubu rero hari abahunze hari abapfunzwe hari abaki iyo ngingo y'199 mutabazi avuze igira avuga ko tahinyanyagwa ry'ubwiza nshingiro ryogigwa mu gihe rishobora guhungabanya ubumwe bw'abarundi ukumvikana kw'abarundi ugusubiza hamwe bishobora guhungabanya inzira ya demokarasi ubwigenge bw'igihugu no kubahiriza imbibi z'igihugu nagira ndamubaze canke mumumbarize mbega iryo hinyanyagwa ry'ubwiza nshingiro ribaye muri iki gihe iyo ngingo y'199 ntaho yahonyanzwe
Engao Jean de Dieu kimusubiza.
Jewe mu kukimusubiza nejo bundi giye twari mu kindi kiganiro. Yavuze ibintu ngo hariho crise ngo hariho akoresha amajyamba akomeye ndamubaza nti none ngaha mu Burundi hari ingwano iriho hari abantu bariko baratera u Burundi ndakibubajije avuga ngo nta ngwano iriho. Ndamubwira nti rero iyi ngingo y'199 iyi yarubahirizwe mu kuraba yuko ibwiza shingiro bihindugwa iyi ngingo kuri twebwe rero yarubahirijwe neza gose
kizima ariko arabibwira abarundi mbega ko imigambwe yatatanyutse itari kwirakora n'abigenga babakuyemo abo bahunze abanyapolitiki ga ntacyo bafise bavuga umwumvikano urabumbatiwe mu gihe ibwiza shingiro ihinyanyewe abo bose atantererano bara bari hanze n'abanyapolitiki bari mu gihugu atacyo babajijwe aho ntanzira ya demokarasi yahonyanzwe nta mwumvikano w'abarundi ushobora kuhahungabanira icyo abarundi bumva barumviriza barashobora kutora icyatsi n'ururu icya gatatu ni ukubera turi mu biganiro ibyo biganiro twabigiyemo kubera iki kubera habaye izo ngorane mutabazi atagomba kwemera abarundi bo baraza bibagowe barazi idorari aho rigeze barazi amakori y'umurengera bariko barasabwa n'intererano zitahora zisabwa none ga izo biganiro ko twabironderamo kuzubiza umutamana ayo masezerano y'amahoro y'Arusha n'ibwiriza shingiro ryayavuyemo cyangwa tukumvikana icyo hinyanyugwa none kuja muri iyi nzira y'ukugenda ari umugambi uri ku butegetsi n'abasimadike babo bonyine si ugusubiza ihuti cyangwa kwanka burundu iri nzira z'ibiganiro twarimo aho nacyo nyine ndakimenyesha hanyuma nuca mbandanya rero ku byo yavuze umugani wawe
ariko gato reka gusubize nabyo Jean de Dieu
reka genda ashobora kubaza ntuze umugenzi wanje ntuze Tatiana ntituzohore tuza turitiranya umugambwe n'abantu jewe ndongoye umugambwe rade uyu munsi sije ndokwama ndawurongoye none nofata nk'ahunga cyangwa nk'agwara umugambwe niwo bandanya uriho mbwira abakuru b'imigambwe bari hanze bahunze ni bande ko mubwango yaratata wewe uri ngaha ibujumbura nturekure gushinga umugambi dure kuri yo kuvuga tuti genzo sinshigikiri guhindura ibwiza shingiro nukuvuga yuko hariyo liberté d'expression nejo ni hagira kwamamaza ego canke oya uzoheza uyamamaze nukuvuga uri kuremeza neza gose yuko demokrasi iriho hanikiri nacho
ariko aho ngaho arimo aravuga yuko hari abakuru imigambwe bahunze bazwi kandi noneho bari mu biganiro hamwe na leta y'u Burundi byaberaga Arusha kugira ngo barebe ko bakumvikana bongere bagaruke
oya nibande none abo bakuru imigambo ariko aravuga
reka bakubwire
ko bagwata
bagwata bari ngaha reka ndamusubize neza ndeza bari ngaha abari ngaha babajijwe kuri ico kibazo nibande abari hanze nabo ubikeneye ko ndaravuga amazina abarundi barabazi na urabazi isha ikindi nacho
ariko abavuga tutuzi ba Minani Jean tuzi eba
ndeshe nabantu bari mu mashira amategemeye ataharanije ico vya politique nana kamaro ko badondagura arabazi yicize habiri hanyuma ikindi mushinga nta ndeza kwavuga ngo abari ngaha muri isanzura muragirane nagiye ndakumenyeshe amakete turiko turaronka yuko dukugwa mu kazi twari twabivuze tuti ibi bintu turiko turumva yarusha ejo bizo tuzosanga hari ibintu byatanguye none ba makete ne turiko turayaronkaga mutabazi ejo sinabikubarije none dukugwa mu kazi sakazi ka leta twakora bivuze ama contrat de l'indeterminé aho niyo wovuga rero ko abantu bisanzuye
none ibyo bihuriye hese
na makosa y'akazi sikubera
none gukurwa mu kazi se abifitaho bihuriye n'ibi n'amasezerano ye yarusha cyangwa se ibi biganiro mwari murimo
yaha uraza ndakwereka ikikete cyangwa mbari wenda ari gusomera no ndarifise unyereka amakosa y'akazi none ko sabwa gukugwa n'abatajejwe ku nkota atari bo twafite dufitaniye kontra bitandukaniye niga nikete byanditswe si kintu umuntu avuga mu kirere
ko usabwa nande gukurwa nande
emwe abarishinye ndaje ko babitumwe kandi nahi hari ushavye ariko biravugwa mu aho twari duhaga twahagarara hose barabivuga ko icambere bazo kwihutira tashya no bazova mu kazi harabivuga ko n'imigambo yasinye muri opposition ishobora kugirirwa ko gucibwa mu mice turabirindiriye navyo nyene birashoboka naye je ikete bizazamaze gusohoka
ngaho komeza kugira ngo kuko amasaha yatujyanye komeza ibindi wari ugiye kuvuga
ibindi rero ariko ndavuga icambere nabirambwire mutabazi ko jewe ntari naragiye uganiro vya rusha ya mbere kuko nari nkiri umunyeshuri kandi abivuga bizi ica kabiri wamaje kibazo gitomoye uti mbere none impinyanyuro iratomora ko umukuru w'igihugu ari hubu azokwitoza cyangwa atitoza mwumvise ko yanize intozeye akajambo ka munaniye gusohora mugaba abarundi bo baraje inyishu aba yatanze hanyuma impinyanyuro yindi n'amashikiranganje icegera cy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje bazoshigwaho n'ibikorwa bazoba bajejwe abazoba bazifise kiretse mu icegera atazoba afise na kimwe ngo ni kugira bo bacimbataza intwaro ishobore kugenda neza none aha ko namubwiye amasezerano y'Arusha ko yari yashyizeho ko abarundi bogerageza kuza baravugana ikaba icyo bise demokrasi de consensus no kuvuga gutuma n'inkewe bazaronsa amajwi make n'izaronsa n'inkewe waze mu moko zishobora kugira icyo zizajijwe mu by'igihugu kugira ngo ingorane twamamo ntizize ziragaruka uko amatora abaye none abivuze uku ntabona yuko iyo demokrasi de consensus yamaze gufutwa n'iyi nteguro y'iyo bwiriza shingiro
reka gusubiza
by'uko hanyuma mu guheza
heza
guheza ati abarundi ntibuja gucirirwa imanza hanze ubutungane bw'iwacu burabikwije urababuzobahana ibiri ubu n'ibimeze gute erega nayo masentare mpuzamakungu avugwa aza gukora mu gihe amasentare y'ibihugu byashikiwe n'amahano nk'ayo bitariko birakora ibishoboka kugira ngo abagirize ibyo byaha bahanwe none ubu barashobora kugaragaza turazi ibyo turimo n'ibyo tumaze mu minsi ko ubutungane bw'igihugu bucacejo buzoba bushobora gufata uwo ari we wese yagirizwa ibyaha ibyo ari byo byose
icyo gihe nagira ndamubwire ntageze arafatanya ibintu bidafatanika mu gihe umuntu ari mu kibanza tekinike arashobora kugihindurirwamo none ndamubaze jewe ko nakiri umuyobozi w'ikigo kijejwe iby'ikawa arufike ni ukuvuga yuko
ari kuri dekere y'umukuru w'igihugu jewe nahise kontra hadeye terimine kandi nkorera ishyirahamwe ryigenga nido uje nagato ari kuri deke y'umukuru w'igihugu iyo nayo irahinduka uko umwanya wose ushobotse
oya oya deke yashaka kumara imyaka ine baravuga ibintu bya interview demande none nuko boko ubu uba uhohotewe mugabikenewe baraguhindura
n'ufata cyo kimwe mutabaza bishye dakubwira n'uhinda barundi
umbe ndore rakandira
contrat durende terminé kandi nkabigirana n'ishira hamwe ryigenga
deka nkumbure yo ketse wari kuvuga ntajyo ndabona mugabo najyo nyene joja habona umuntu yori ha insiguro icyakabiri tasano uvugisha kuri amizera yaraserukiwe muri wa mugwi wari ugejwe kuvuga ingingo zito inyanyurwa mu bibindi bashingira amizero yari yaserukiwe cyane yaraserukiwe
ngaho subiza tasiane
araje neza amizero no kuvuga minimum imigambwe yaburabujwe ibiri FNL na ipfunda nibyo turacari kumwe mugabo abari bavuye muri ikona twashimye kuja mu nzego
none
uvuga FNL yari ifise wayiserukiye muri uwo mugwi ico kibazo nibaza ko ariyo bocishura mugabo amaze iminsi numva umushingamateka rwasa abisiguhura avuga ati n'uwo akumbura umenganira abajijwe byinshi mugabo sije nocishura nibaza ko hariho abacushi bacishura neza bisumbanye
oya izo ni bimwe ntuzeye by'ukudashima tashyana urazi ko ntuzeye mwe mugoye mudashima umengo urana mwigenza nk'abana bagiye mu kwaha bigoye kubafata n'ayandi ibintu bitari bike haba muri leta muna mashinga amateka byose bibaca imbere mufite ikibanza gihari ko mushanda cyakaza
ni ku radio mpoze makungu barakumva biduca imbere nk'abandi
hanyuma akanyuma gusa ku kintu wavuze kandi twumvikane ko twakiyemo ishuri mbwira ahantu mu bindi bihugu ahantu hari icyo bita demokrasi do consensus demokrasi yo kuza no kuvuga iki n'ukubuza ushaka kubuza gutwara umuntu yatowe
ngaho reka kwishyure hanyuma nge kwa ndayicariye
murakoze umenye ko ingene bihugu bimeze turaje kahije kavyo birashobora kugira icyo bita systeme sui generis no kuvuga intumbero y'ugutwagwa yuko organize intwaro y'ingenzi demokrasi genda bafatiye kuri kahise k'ibyo bihugu n'ibyo abanyapolitike bari bafatiye ko yarusha kugira bashireho iyo demokrasi do consensus no kuvuga ishingiye ku kuja inama n'ingingo kwari kugira batuma abarundi bizigiranira abava mu ntara kanaka bava mu moko yose babone ko bose abasangiye igihugu kandi bashobora guterera mu itunganywa ryacu no mu kugiteza imbere ubu rero nibyo biriko birahava demokrasi do consensus rero n'ikivuga ivuga demokrasi ibereye igihugu turabye kahise kacu ko naho bo bari bake naho bo ari bake mu majwi naho bari bake mu moko ntagira icyo baterereye kuko igihugu baragisangiye bose n'icyo bisigura mu Busuwisi bazi ko bafite sisiteme yabo mu bindi bihugu icyo bita sisiteme sui generis urashobora kugira intumbero y'intwaro urabiye kahise k'iwawe uraze amariyarite y'igihugu k'iwawe
hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk Reka rero mbaze ikibazo cyanyuma mpere kuri Pierre Cravenda yicariye nkugarukeho mu rwego rw'amategeko wumvise yuko hari akantu Tassien Siomana yavuze avuga ati ese abarundi barabajijwe mu mpinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro rishasha wadusobanurira
jewe naho ntari umunyepolitike novuga nti ndakukira bya politike kandi ndumurundi ndumwene gihugu naje hageze gutora ndatora ngira nkubwire ibintu bibiri nkurikiye ibyo aba barundi bene bacu baje kuganira ica mbere nico kubwira kumviriza ko mpimbawe n'ukumva ibyiyumviro bitandukanye biva muri aba banyepolitike babiri igituma mpimbawe nuko byerekana ko mu Burundi hariho demokrasi umuntu uyu avuga iki uwundi agashobora kuvuga igitandukanye iyo niyo demokrasi icyo ni cya mbere icya kabiri naho nari umunyepolitike mvuze nti ndakurikira ibya politike guhindura ibwirizwa shingiro subasha buhabwa abanyamahanga nububasha buhabwa bene gihugu les citoyens. Iyo rero ubajije abantu ijana bakavuga bati ego duhindure turi 75, urumva zigeye 25 harya demokrasi biri kwirakora, uyo umwe cyanye batanu cyanke 10 batashimye biri kwirahinduka babavuze ico bifuza, mugabo muri demokrasi amajwi menshi abavuze ari benshi nibo baja imbere, icyumviro cyabo kikaje imbere. Ndahiriwe mu gusigura ibyo mvuga nti mu Bwongereza, iyo radio niyo mu Bwongereza, hari abavuze bati Ubwongereza buve muri rya shyirahamwe y'ibihugu bya Buraya Brexit, harabidodombye harababishimye. Umushikiranganji wa mbere ariko abishira imbere abishira mu ngiro, urumva ko jewe sindi umunye politike mugana kurikira politike
ari ku mategeko
mu Burundi.
Ntituje muri politike, tujye mu mategeko, kuko hano impungenge bafite nuko nko mu 2014 bashatse guhindura ingingo zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro hanyuma ntibakwisunga kamara mpaka. Ariko niki cyatunye ubu ngubu bisunga kamara mpaka kugira ngo ubisobanure mu mategeko?
Ndabisugure mu ijambo rimwe, uko ibwirizwa shingiro ushaka kuricisha muri referendum populaire, no kuvuga mu bene gihugu canke ukarishisha mu nama nshinga mateka na nkinguza mateka, none ufise uburyo bubiri numva yuko ucisha ushatse, ereka niyo demokrasi nyene.
Amategeko avuga ko ucisha ushatse ntabwo ugomba gukurikiza ingingo izi nizi nizi,
ni ucisha ubonye wifuza, kuko amategeko yanditse ubwo buryo bwose burateguwe.
Reka noneho tujye kwa Tasien Sibomana. Biragaragara yuko mu kwezi kwa gatanu iyi kamaramaka izaba, ubu rero mwebwe icyo musigaranye ni ukugira ngo mutegure abantu banyu bashobore kuzatora oya, kubera ko mudashyigikiye yuko iri tegeko nshinga rihindurwa. Mugiye kubikora gute?
Ibunagira mbanze mvuge kuko mushinga nahe ndayicariye nahavuga ko atari umunyapolitike, turabarundi twese turazinanye, arashobora nibyo kuba atwara sene atatwitirirwa umugambwe mugabo ko ata politike umugani we wakurikira byo tugora kwemeza nuko biba atari we
ahubwo. Oya, yabivuze ko ayikurikira ariko ariko ntabwo ari umunyapolitike.
Ikibwirwa ni cyumve cyerekwa n'ikibona.
Nande ngira icy'umunani niko ndamwumviriza, nande ngira icy'umunani.
Oya, ndareba muri mashini ukubeshira mvuga nti abarundi barumva barabona nibaza ko bashobora kumenya ko utari umunyapolitike cyangwa uriwe, igihambaye n'icyo
ukora wa wundi.
Icya kabiri bati guhindura ibiza shingiro si ububasha bw'abanyamahanga, nibyo ukuri nk'ukurima, kandi ntacyo muza murakwegera ko nta wigeze abivuga ko ari ububasha bw'abanyamahanga. Mbega abo banyamahanga muvuga, twebwe turi abanyamahanga? Abo benshi uvuga habajijwe bangana iki, abatabajijwe bangana iki? Hanyuma
afise inyishu
reka iguhe, reka iguhe tasi ihangane gata iguhe, nibyo
inyishu abarundi bo mu ntara zose bo mu makomine yose bo mu gihugu cyose barabajijwe.
Ariko yarabaje ngo bangahe
bumvirijwe, nibajya bumvirijwe
bangahe kuri miliyoni zigera ku 10 ziri mu Burundi, ni bangahe umuntu yavuga ko ari bangahe babajijwe?
Ndaguhe bitegire nkubwira nti mbega ufise miliyoni nka 10 akabumvirizwa 8, ubwo abo izo miliyoni 8 nizoha ibiro bikeya ukumviriza abo bafise abo bari miliyoni 2.
Izo miliyoni 8 zabarije ryari? Iyo raporo yose nyine ivugwa ko abarundi tutarayibona, nabo barayimuhaye gushika ubu ntavuge ko hari umuntu ofisiyeri mararonka iyo raporo. Izo miliyoni 8 nawe nungira yoba yahuguje gatoya naho ndamwubaha, nawe nungira nawe nabivuga bije ko ta miliyoni 8 zabajijwe. None izo ahita birandire ko abo abatwumva barumva ibyo arizo. Icya kabiri, mbega ibwiriza shingiro si ikibazo gisanzwe, si ubwa mbere bashaka abarundi baharira ku bibazo mwene ibyo. None ubu ni kubera ko abanyapolitike batabanje kugiharira kugira ngo bashikiriza barundi ibyo babona mu ntwaro ya demokarasi no mu byofasha igihugu gutera imbere kuva mu mondyane z'imyaka yose babanze babivugane aho ako kantu kabura ni ku neza yande ibihumbi 2013 mu mpera inzego z'igihugu imiryango yose amashyirahamwe yose n'amashengero barakoranye barumvikana ibyo hinduka mu menyeshamakuru icyo cyabujije ko ibyo bumvikanye muri izo nzego zose ari byo bishyirwa imbere kugira ibizashingiro rihinduka barundi imigwi yose babyumvikanye ko mwibaza ko ari ku neza yandi ubu ibyo bo bidusigurira gute mu guhera heza wambajije ikibazo uti mbere none ko iyo kamara nkaka ntisiba ega irashobora no gusiba nta urayimenya uko buraca bugashana yandi
bivuye kuki
twebwe ishobora kuva ko niki ntakubwiye ko twe turi mu biganiro niyo leta yaragiye mu biganiro abakuru b'ibigo muri aka karere k'ibihugu bya Afurika mu buseruko baragemye abahuzi batorera inyishu ikibazo cyo kutumvikana ku masezerano ya Arusha n'ibwiriza shingiro none abo bantu n'amahera amaze gukoreshwa bazohava bemera ko ibintu bibahera ndaheze twebwe turashatse ikizigizigi yuko nk'uko twavuye tubyumvikanye ko hari ibibazo bisigaye tutahurije ko tuzosubira kuvugana tukanoganza n'ubu twebwe agatima ni karacika kandi noneho ni ku neza y'igihugu ntanya gupfa ntanya gukira nibaza n'abandi ko bazobyumva ibyo twe tuzogira rero tuzobigira hageze nayo ubu twebwe turacibaza yuko ibintu bishobora kugusubira kuva mu mvikano w'abarundi
reka turangirize no kuri Jean Didier Mutabazi Jean Didier Mutabazi urumvise yuko haracyaragahaze kubgaba Sibomana Tasien baracyafite icyizere yuko iki kibazo gishobora kurangirira mu mushyikirano
erega nuko utamumvirije mbere kubyo yahereje ko avuze ngo buraca bugacana yandi ngo iyo referendum irashaka kutaba ega agarukanye amajambo yahora avuga imbere ko tujya mu matora y'2015 ngo ayo matora nayo tuzojamo aricyo gituma ibyo yahereje kuvuga nagira ndabyiyamirize nongere ndabyiyamirize gose kubera
nacho bera abo batakubwiye ushabo gacana kandi kubera ibiganiro bizorangira mu mahoro n'isho nakubari
mureka rangize yakuretse nawe Jean Didier rangiza
hanyuma jewe umbe jewe abo batatseno nabo bari kumwe mazi imyaka myinshi ndabakurikirana hari abagenzi babo benshi n'amasezerano y'i Arusha bayasinya avec reserve bemeye mugaba batemeye hari ibyo byinshi bahakanye aho sindi ko ndamubeshera hanyuma mu 2005 hari abagenzi batatu hano nyine bari kumwe batatoye iribwirizwa shingiro ariko yashyigikira uyu munsi ntiyari toye bubaye ubwa kabiri ahakana hanyuma ubu naho mu 2017 naho nyene ariko arahakana denkavuga ati bene abo bantu bafise ingeso minsi yose yo guhakana basubira bazana n'ibyo bya demokarasi do consensus ni ukuvuga ati tuje mu matora ego ati mugabo naho natsinzwe utegerezwa gutwara ukurikiza ibyo twumvikanye ni ukuvuga izo ngendo ni za ngendo z'ukwankiriza demokarasi aricyo gituma ari uguhaguruka tukaziyamiriza tukazigwanya kugira ngo igihugu gishikire bene cyo gishikire abarundi hazohore hatwara programme yatowe n'abenegihugu
Ndagushimiye cyane Jean Didier Mutabazi ndagushimiye nawe Tasien Sibomana reka nshimire kandi na Pierre Cravenda yicariye nshimire na Niru wamfashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Ali Yusuf Mugenzi wamfashije gutegura kino kiganiro namwe mwese mwateza amatwi imvo n'imvano mwari kumwe na Ferenga Kwaya na Huta